Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM ijwi rya Amerika 104.3. Abari Uganda mwiriwe gute ngaho mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanze kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Leta y'u Rwanda yamaze gusinyiranira n'amasezerano n'umuryango umwe bwa Buraya, n'amasezerano agamije gufasha u Rwanda kwitegura gukora inkingo muri ico gihugu indani.
Azabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu, ubushakashatsi tuzakorana, ibikoresho bimwe bya za laboratoire nk'ibyo mwabonye twakiriye, ibyo ni ibyongera ubushobozi muri iki kigo kugira ngo kibashe gusuzuma imiti.
Dr. Daniel Ngamije ni waramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda. Igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhu sisinda musiga muri Afghanistani kibandanya kwiyongera. Umushikiranganje wa mbere wa Libya ashigikiye ko abarwanyi b'abanyamahanga bava mu gihugu ciwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurwi w'abashingamateka bariko bakora amaperereza ku gitero abayoboke ba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika bagavye ku ngoro y'abashingamateka itariki ya 6 y'ukwa mbere muri 2021. Urabandanya kumva abatangabuhamya mu ruhame. Ano makuru yose duciye ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Hageze hirya n'ino ku isi tuyahera muri Afghanistan, aho igitigiri cy'abahitanywe na nyamugigima muri ico gihugu kibandanya kwiyongera. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ibindi.
Abayobozi mu kigo gishinzwe ibiza kuri wa gatatu bavuze ko abantu byibura 1000 bapfuye kandi ko 600 bakomeretse mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Cyakora abayobozi mu karere bo bavuze ko umubare w'abakomeretse ugeze ku 1500 kandi ko iyo mibare ishobora gukomeza kuzamuka. Mahamad Amin Hozaifa ushinzwe itangazamakuru n'umuco mu ntara ya Pakistan wabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters, yanavuze ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Kabul na Gardez. Ibiro ntaramakuru bya leta Bakhtar byavuze ko abatabazi bahageze muri kajugujugu. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukurikirana iby'imitingito cyavuze ko umutingito wo ku gipimo cya 6.1 wabaye mu masaha ya kare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu birometero hafi 44 uvuye mu murwa mukuru Khost. Abayobozi muri ako karere ka Afghanistan hamwe n'ibiro ntaramakuru Bakhtar bavuze ko mu ntara zo mu majyepfo y'uburasirazuba ya Pakistan n'iya Khost ariho hangiritse byinshi. Izi ntara zihana imbibi n'igihugu cya Pakistan. Umuyobozi mukuru w'ibiro ntaramakuru Bakhtar ku rubuga rwa Twitter yanditse ko amazu 90 yasenyutse i Pakistan kandi ko abantu bari bafatiwe mu bisigazwa by'amazu. Ibyo biro ntaramakuru byasubiragamo ibyo umuyobozi w'umutalibani yavuze ko inama yihutirwa yarimo kubera mu ngoro ya perezida hasuzumwa uburyo bwose bushoboka bwo gufasha abakozweho n'uwo mutingito.
Ejo ni Mukankusi aragaruka mu kanya tubwira iby'inkingo za COVID ya 19 ku bana ha muri Amerika, ariko imbere yaho abanze he ikibanza Tim Aris Shimwe agiye kutubwira iby'umushikiranganje wa mbere wa Libya Fatih Bashagha avuga ko ashigikiye ko abarwanyi b'abanyamahanga bamuvira mu gihugu.
Ministri w'intebe washyizweho n'inteko ishinga amategeko ya Libya Bashagha uyu munsi kuwa gatatu yavuze ko guverinoma ye ishyigikiye ko ingabo zose z'amahanga zikurwa mu gihugu hamwe n'abacancuro bo muri Libya hisunzwe imyanzuro ya komite yashyizweho kurinda ihagarikwa ry'imirwano nyuma y'ubushyamirane bwo muri 2014 kugeza muri 2020. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters i Londres, aho Bashagha yarimo kugerageza gushakira inkunga guverinoma mu rwego rwo kwisubiza Tripoli, uyu muyobozi yavuze ko ashyigikiye byimazeyo komite yemeranijwe ko abarwanyi b'abanyamahanga bagomba kwirukanwa mu gihugu. Uyu mugabo w'imyaka 59 yavuze ko guverinoma ye mu mujyi wa Sylt mu burasirazuba bw'igihugu yatangiye akazi kayo. Guhera mu kwezi kwa kane, amatsinda ari mu burasirazuba bw'igihugu yafunze ibigo byinshi bya lisansi basaba ko Bashagha afata ubutegetsi mu murwa mukuru. Ibyo byahagaritse ibikorwa bijyanye na lisansi byongera igitutu ku biciro byabyo ku isi. Abajijwe ibyerekeye abacancuro bigenga b'Abarusiya bo mu itsinda Wagner bari muri Libya, Bashagha yavuze ko bahari. gusa yumvikanishije ko ahagaze ku ruhande rwa komite irimo abofisiye batanu bava muri buri ruhande rwari mu ntambara ya 2014 kugeza 2020 yemeje ko buri musirikane w'umunyamahanga agomba kuva mu gihugu.
Inkuru nari nabemereye ibitaro vya Amerika n'ibigo nderabuzima na za farumasi vyatanguye gukingira COVID-19 abana bafise munsi y'imyaka 5 na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Ni igikorwa cyakiriwe neza n'ababyeyi bari bagitegereje uburyo bwo kurinda abana babo ingaruka zikomeye za virusi itera iyo ndwara. Perezida w'Amerika Joe Biden yasuye ikigo nderabuzima cy'i Washington ejo kuwa kabiri yishimira ko ubu noneho Abanyamerika bose bashobora gukingirwa COVID-19. Mu mpera z'icyumweru gishize ikigo gishinzwe kurinda indwara CDC cyatanze uburenganzira bwo gukingira abana bafite munsi y'imyaka 5. Biden yishimiye inkingo ku bana bafite amezi 6 kugeza ku myaka 4, avuga ko ari intambwe ikomeye zafasha igihugu guhashya COVID-19. Cyakora abana barenga 45,000 binjijwe ibitaro kandi abandi hafi 500 mu mpinja zari zikimara kuvuka kugeza ku bana bari mu kigero cy'imyaka 4 muri Amerika barapfuye kuva icyorezo gitangiye. Ibi byumvikanisha ko urukingo rwashoboraga kuba rwararengeye ubuzima bwa benshi muri abo. Ibindi bihugu bike harimo Argentine, Bahrain, Chili, Ubushinwa, Cuba, Hong Kong na Venezuela byari byaratangiye guha inkingo abana b'ibitambambuga. Cyakoraho ntiharimo inkingo z'ibigo bifatwa nk'ibiri imbere muri tekinoloji mu bijyanye no kurwanya COVID-19. Ikigo gishinzwe ibijyanye n'imiti cy'Uburayi kirasuzuma urukingo rwa Moderna kugira ngo ruzakoreshwe ku bana bafite munsi y'imyaka 6 nyuma y'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Sentare yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya California yemeje ko Bill Cosby yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina umwana atari bwakwiza imyaka y'abakuze mu 1970. Tim Harris Ishimwe nibyo agarutse kutubwira.
Hashize imyaka irenga 50 iki cyaha kibaye. Urukiko rwo mu mujyi wa Santa Monica muri Leta ya California ejo kuwa kabiri rwemeje ko Bill Cosby wamenyekanye cyane nk'umunyarwenya kuri ubu ufite imyaka 84 yashatse gukorera ihohotera rishingiye ku gitsina Judy Huth icyo gihe wari ufite imyaka 16 y'amavuko. Urukiko rwahise rutegeka Cosby kwishyura amadolari ya Amerika 500,000 ayaha Judy Huth kuri ubu we ufite imyaka 64. Cosby yari yabanje gufungirwa muri Leta ya Pennsylvania muri 2018. Yarekuwe umwaka ushize ubwo icyaha cye cyabaye nk'igiteshwa agaciro. Ubu hashize ibyumweru 2 iburanisha ry'uru rubanza Cosby aregwamo ritangiye, ariko nta na rimwe yigeze agaragara mu rukiko. Abanyamategeko be bavuga ko uyu mugabo wigeze kumenyekana cyane hano muri Amerika ndetse agahabwa izina ry'akabyiniriro rya Papa wa Amerika. Icyabaye ari uko yaherekeje Huth icyo gihe wari kumwe n'inshuti ye nyuma y'uko bari bahuriye ku nzu yari irimo ikinirwamo filimi. Ku rundi ruhande ariko, Cosby we ahakana ibi byaha aregwa ndetse n'abanyamategeko be bagashimangira ko nta cyaha akwiye kubashinjwa. Ibi babivuga bashingiye ku gihe cy'amasaha agera kuri 12 bemeza ko Huth n'inshuti ye bamaze aho bakiniraga filime nta kintu baravuga ko cyababayeho. Ikindi abanyamategeko bashingiraho batesha iriburanisha agaciro nuko Huth yavuze ko icyaha cyabaye afite imyaka 15 nyuma akaza kwivuguruza akavuga ko cyabaye umwaka wakurikiyeho.
Barakoze bagenzi bacu kuri makuru yose agezweho igenewe ku isi badutegure bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari tubabwira ivya shogame. Hayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyugururira mu Rwanda inama rusangiye umuryango w'ibihugu bihuriye kuri rurimi rw'Icyongereza izotangura ejo aho bukera kuwa kane. Abakuru b'ibihugu bitandukanye na za leta zitandukanye baje batanguye gushika i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Mu kanya n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Trudeau ahageze ejo naho igikomangoma c'Ubwongereza Charles cahashitse ku mugoroba. Charles yanakoranye inama na president w'u Rwanda uno munsi. Ibindi tubibaza mgenzi wacu Edir Gwema.
Ni inama igiye kuba ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'2018 yasubitswe inshuro ebyiri zose kubera icyorezo cya COVID-19. Inama nk'iyi yaherukaga kubera ku mugabane wa Afrika ubwo yakirwaga n'igihugu cya Uganda mu mwaka w'2007. U Rwanda rwakiriye iyi nama rwinjiye muri uyu muryango mu 2009. Rwabaye igihugu cya kabiri kitakoronijwe n'Ubwongereza nyuma ya Mozambique kinjiye muri uyu muryango. Abayobozi bakuru b'igihugu na za guverinoma batandukanye batangiye kugera mu Rwanda guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nibwo igikomangoma Charles w'Ubwongereza yageze mu Rwanda aherekejwe n'umugore we Camilla. Charles aje muri iyi nama nk'umushyitsi w'icyubahiro uhagarariye nyina umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ni ku nshuro ya mbere umuryango w'ibwami usuye u Rwanda. Kuri uyu wa gatatu igikomangoma Charles yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu biro bye muri Village Urugwiro, nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'ibyo biro. Ibiganiro byabo byibanze ku mubano n'ubufatanye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Nyuma igikomangoma Charles n'umufasha we basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Yasuye kandi urwibutso rwa Nyamata rushyinguwemo inzirakarengane 10,000, nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'igikomangoma Charles. Ku rubuga rwe yanditse ko azirikana inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abandi bategetsi bategerejwe i Kigali barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau. Boris Johnson agiye kwitabira inama nyuma y'iminsi yibasiwe n'abatavuga rumwe na leta ye ku cyemezo cyo gushaka kohereza abimukira mu Rwanda. Indege yagombaga kuzana abambere mu Rwanda yahagaritswe n'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Abadashyigikiye icyo cyemezo barimo abahagarariye imiryango yita ku mpunzi, bashinja u Rwanda kutita ku burenganzira bwa muntu. U Rwanda narwo rugahakana ibyo birego. Inama y'abakuru b'ibihugu izasozwa ku wa gatandatu n'umwiherero wabo yabanjirijwe n'izindi zahurije hamwe urubyiruko, abagore n'abacuruzi by'umwihariko baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango Commonwealth.
Edi, tukiri mu Rwanda, leta y'icyo gihugu imaze gusinyirana amasezerano n'umuryango umwe bwa Buraya agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumpta Kaboyi yadukurikiraniye ibyino nkuru.
Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu y'umwe bw'Iburayi ingana na miliyoni 11 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 11 y'amafaranga y'u Rwanda. Aya masezerano azafasha leta y'u Rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, nibyo Minisitiri w'Ubuzima Ngamije asobanura.
Mu myiteguro kugira ngo inkingo zizakorerwa mu Rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye, nuko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo rukorewe mu Rwanda biba byizewe mu gukoresha. Hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu, ubushakashatsi tuzakorana, ibikoresho bimwe bya za laboratoire nk'ibyo mwabonye twakiriye.
Ibihugu birindwi by'Iburayi birimo Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Suwede, Lituania nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga. Ibihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'Abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti. Ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratoire z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga. Dr. Emile Bienvenue, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti, arasobanuye ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano.
Aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya. Aba mwabonye aho ngaha baturutse i Burayi abenshi baraguma aho ngaha, dukora niyo implementation plan. Hazajya habaho amanama anyuranye, hazajya habaho kwigisha abakozi bacu, ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni 9. Hazabamo umu expert uzaza kwicara hano akahamara imyaka 4.
Uhagarariye ibihugu by'Iburayi mu Rwanda Ambasaderi Nicolas Beromo agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'Iburayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzu zifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu Rwanda.
This project is framed into a broader support of the European.
Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'Iburayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzu zifite zo kubisangano ry'ahakorerwa inkingo kuri uyu mugabane. Amasezerano yashyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'Uburayi birangajwe imbere n'Ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda kugira ngo bigifashe bigiha ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti. Aya masezerano azigihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubakwa ry'uruganda rwa BioNTech
installation. Aya masezerano abanjirije igikorwa giteganijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Uruganda rwo mu Budage rwa BioNTech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu Rwanda. Nirumara kuzura biteganijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya Afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo. Biteganije ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare 800. Uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri 50 million ku mwaka. Ku ntangiriro abakozi ba BioNTech bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu Rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'Abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo. Uru ruganda ruzubakwa mu kenye cyahariwe inganda giherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugukengurukire. Abanyagihugu ba Congo bariko bahungira muri Uganda bariko bahasanga abahamaze igihe bari mu bene wabo bamaze igihe mu ikambi ya Nakival. Abo bahamaze igihe barafise ico bahanura bagenzi babo bashasha nkuko muvyumva muri nonkuru y'umenyeshamakuru wa Ignatius Bahizi yabagendeye.
Ihunga n'ihunguka ridashira ku Banyekongo bimaze kuba ibisanzwe kuva mu mpera ya za 90 ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu. Abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga 3 barongera barahunguka, ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu. Abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya Congo muri teritwari ya Rucuro. Hano inakivare uko impunzi nsha ziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike, ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare.
Umukongomani
abamwari muziranye
abantu batoya banje nabasize muri Congo none nabo intambara ranzi bakuyeyo. Je nabonye ababyeyi banje ku ibyo baboneye barapfuye abaze bose barahashirira ubwo abantu bari bacihanganye kubayo.
Nakivare ni igice kinini cyane kirimo ibyaro byinshi. Abaje basha bajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo n'abandi. Nasanze izi mpunzi zimaze hano amasaha atarenze 10 zakira ibintu by'ibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare. Umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyo ari byo.
Abaduhaye ibishyimbo na gahunga batweretse naho gutuzwa twafashe amaparseri buri muntu. Baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini rw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka. Tugiye guhita dutangira kubaka ejo.
Aho badutijije ni bari metero 10-20 niho turazingazinga ku kabashi. Ubwo noneho rero utwo dutiti twubakishe.
Abari basanzwe hano baraburira babasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe.
Ku buzima bwa Nyakivare turi hano tuburaga inkwi, turi hano tuburaga amazi. Twebe atishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta twafashwaga n'uko baduhaga imitwaro 2,600 mbere z'abatishoboye. None buno turi ku mutwaro gumwe na 3 mbo hari amazi n'ukugura. Iyo munyanje ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi. Inkwi n'amazi ni kibazo.
None ubu ababaje nabo nicyo kibazo bagegurana.
Nabo nanico. Mbo none ikindi kiriho. Izuba ryaravuye reba nta myaka na kagapolitiko twahinze byagiye biruma nto twabonyemo gusoroma nibiro 2 tawagiye araja mu murima kabiri gusoroma wenda intonore. Ubwo nibwo buzima bwa muntu Nyakivare rwo dufite.
Tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri Nakivare nk'uko byasobanuwe haruguru, ngo Nakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze.
Kuva muri Kongo kuza hano Nyakivara naje ari intambara niyo nzanye nari umungu biracariyo. Ahakirwo aho ndi hose ndaryama ngasinzira. Ubundi buzima nabwo ihanganirutse ko nta ntibyashoboka nje imyaka amaze kuyanyemera gusubira muri Kongo nti nasubirayo. Ngubu na kuitwa nensubiye muri Kongo je ntonza sira muri Kongo narabirahiye nzamuno muri Uganda nanga imana imfasha ndiho nzaza nukuretse kusubira mu gihugu cacu muri Kongo nzaza
mbo jewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shamba hari umugore twahunze hamwe inzoka imuno mibere giranwa n'umwana urukonka arasinzira yavuyeho yumye mu gitondo bakuraho umurambo duhunganye ahantu muri Kongo turyamye mu shamba guca none icyo ndi gushimaho Buganda ni kuno kuryama neza utwo mbonye nka turya neza naburara nkanaryama neza tacye baguza fita amahoro
none aba muraziranye aba baje mu
abantu abiwacu
uko basigaye yose bakagira amahoro kumara icyo kindi giye basigaye
ayiwe baba nari kwihiga mu shamba none buno bari gucakurana mu mashamba bari kuzana imbunda ziri mu senda bakarukongeza mu bagapika kugira ngo watsamure bakumve bakwice
imbunda ziri mu rusenda
ingo wacu kongo ndi wari
nkuko hashe na leta ya Uganda babitangaza muri Uganda hari impunzi zirenga 400,000 z'abanyekongo kandi abenshi akaba batuye hano inakivare imibare misha igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye muri rusange Uganda cyumbikiye impunzi zirenga 1,500,000 zituruka mu bihugu birenga 10 abenshi muri bo bakaba baturuka muri Sudani y'amajepfo nkuko iyo mibare ibitangaza Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Igira hirya ariko mata. Ngiye ngegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndubibuko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ni bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Ngubiki. Nukumbwa ko muri wese muri twebwe yaje yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe, kigeze. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite guri wakani mukayuzga huna
La Benevolencia Grola
Ijugi Amerika, turacaba ndanya n'amakuru yo kuri no mugoroba. Umukinyi w'umupira w'amaguru Tilo Keller akomoka mu Budagi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi kuva mu ntango zino ndwi. Kuno wa gatatu niho yugururi Trese ikigo cy'urwaruka camwitiriwe mu gisagara ca Gitega. Inkuru yateguwe n'Ijugi Amerika yifashijemo n'abakunzi bayo bari ku rubuga migezwaho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Ibirori byo kugurura ikigo cy'urwaruka citiriwe Tilo vyuguruwe n'umupira w'amaguru wahuje ikipe ya Musongati y'umugwibe n'ikipe ya Academie Eto isanzwe ifashwe mu mugongo n'abagenzi ba Fondation Tilo n'urukino rwarimwe ubukerebutsi ku mpande zose rukagwarangiye banganya igitsindo kimwe ku kindi. Tilo Keller yabwiye amenyeshamakuru ko yahimbawe no kubona yakiranwa urukundo mu Burundi yongera amenyesha yuko yanezerejwe n'urugero urwaruka rw'abarundi rugeze ko mu gukina umupira w'amaguru. Tiro yongeye ko agiye gushinga inguvu muri ico gisata mu Burundi ahereye mu gisagara ca Gitega hasanzwe hari umugwa mukuru wa politique.
J'ai eu l'opportunité de prendre beaucoup d'impression, beaucoup de choses. J'ai une grande impression pour les gens
Naronse akaryo kwibonera ibintu byinshi hari mu rukundo abantu bafise igishika n'ukuri urukundo abantu banyeretse nanje giye kuzorubasubiriza mu ndumane niboneye ko ari abana bafise impano nyinshi nivyo nanje ngiye kuzokorera ko natangajwe no kubona abana bafise ubwira n'ubuhinga bukomeye cyane muri ubwo rukino rwabaye umupira w'amaguru ni ibintu byantumye niyumvira byinshi nokora muri icyo gisata.
C'est une des choses où on réfléchit fortement pour faire aussi.
Ubgatiro Keller, ikigo cy'ugwaruka cyuguruwe gifise byinshi gisigura muri kahise kiwe n'umuvyeyi wiwe nyina muvyara kandi ko icyo kigo kizofasha mu kwigisha indangagaciro zitandukanye kubwiwe ngo numunezero udasanzwe.
Ça signifie plein de choses. D'abord, c'est ici où sont mes racines, mes origines.
Bisigura ibintu byinshi. Ubwa mbere hari bisekuru vyanje nanezerewe no kuba ndi ngaha kugira nerekane ibintu vyiza nkora ku bavyeyi banje n'umunezero ntangere nagateka kuri jewe kubona ndi mu Burundi kugira mfashe biciye muri fondasiyo yanje. Uno munsi twuguruye icese ikigo cy'urwaruka hano Gitega ni na kino kigo chatugenza ahanini nacho gituma turi hano
l'inauguration le centre pour les jeunes et c'est pour ça on est là aujourd'hui.
Userukiri igihugu cy'Ubudagi mu Burundi ambassadeur Dieter Leine yari yamuherekeje mu gisagara cha Gitega yavuze ko ivyo Tiro Keller yaje gukora mu Burundi ari igihego cyiza cyane kuko aguma yiyumvira ibisekuruza vyiwe. Ambassadeur Dieter ati yerekanye ko bishoboka kugwaruka gu Burundi ko rushobora nago kwihintumbero yo gutera imbere kandi bakabishikako.
Ce qu'il fait ici c'est
ibyo ariko arakora ngaha ni ngaruka nziza yivyo yashitse ko mu buzima bwiwe mu kazi kiwe kamisi yose ushika uno munsi ni nikimenyeso ciza cyane kuri we no gushaka gufasha abandi na cyane cyane mu kutibagira amamuko yiwe mu kuba hamwe n'ugwaruka gu Burundi. Icyo kigo nyene yuguruye nikimenyetso cyo gutera intego ugwaruka gu Burundi kugira rushobore kumufatira kwa karorero gutyo gukora ibishoboka byose kugira ugwaruka ruzogire kazoza keza. Nini nahazwe Tassien umuhanuzi wa Mnamatari w'intara ya Gitega yashimye inyifato y'uwo mukinyi w'umugwi wa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa wo kwibuka y'abavyeyi bamuka akagira ko akiyumvira umugambi w'iterambere yo harangurira. Ku bw'uwo muhanuzi Tiro Keller akwiye kuba akarorero no ku bandi banyamahanga ariko bafise ibisekuru mu Burundi. Tiro Keller yavukiye mu gisagara ca Tubingen hagati mu Budagi ku muvyeyi w'umudagi no murundi kazi yashitse mu mugwa ya Paris Saint-Germain mu mwaka wa 2018 avuye muri Schaffnerfia iwabo mu Budagi. Tiro Keller n'umukinyi akina inyuma mu mugwa ya Paris Saint-Germain yo mu Faransa akaba kandi ari umukinyi w'inyuma mu mugwa inserukira gihugu w'Ubudagi.
Nana biciye ku masonga nkitangura muri Amerika mu rwudasanzwe abashinga amateka bariko bakora amatohoza ku gitero abayoboke ba Donald Trump bagavye kuri Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu. Uno munsi babandanije ibikorwa byabo bageze ku munsi wa gatanu. Mugenzi wacu Thomas Kamili ndi muramumenyereye adukurikiranira na makuru ya muri Amerika. Thomas, wiriwe gute?
Wiriwe neza Diane, niriwe neza nawe.
Ego ni sawa. Ivyingenzi ku munsi wa gatanu muri Capitol?
Mu byukuri uyu munsi wa gatanu cyangwa ejo kubera kuba byimuye bizabejo tuzabimenya rero. Ariko rero mu minsi ine ishize nibutse ko iyi komite igizwe n'abadepite icyenda barindwi b'abademokrate na babiri b'abarepublikani, hanyuma rero ishinzwe gukora nkete kuri kiriya gitero kugira ngo bamenye ibyabaye, hanyuma bagamije gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba bishobora kuba muri Amerika no kugaba ibitero ku nzego za demokarasi ya Amerika. Ubwo rero hamaze kuba inama enye zo kumva ubutumwa no kubuhamya mu ruhame, ubundi yabanje iyo komite yabanje gukorera mu muhezo cyane ikusanya ikusanya ibimenyetso yumva abatangabuhamya amagana n'amagana. Noneho rero ubu ngubu bamwe muri abo batangabuhamya baraza ku mugaragaro bakabivuga ku mugaragaro mu ruhame bigahita no kuri televiziyo zo mu gihugu hano. Ubwo rero icyo bagamije cyose ni ukwerekana ukuntu uwari president wa Repubulika Donald Trump yanze kwemera ko yatsinzwe amatora, yanga kwemera yuko Joe Biden yamutsinze, mbese mu magambo make yanga kwemera yuko ava ku butegetsi bagahererekanya ubutegetsi mu mahoro nk'uko umuto wa hano wa demokarasi ubyerekana. Rero komite yumvise abantu benshi cyane cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya perezida Trump.
Urakoze cyane Thomas.
Inkoramutima berekana wenyine ko yari yarabyanze.
Thomas, tuzosubire ejo, ubandanye ubidukurikiranira na hagufi.
Ndagushimiye cyane.
Abandi dushimiye ni mwebwe mwariko mura twumviriza nshuti bakunze ibijugu bya Amerika muri irya nino ku isi. Na badufashije mu buhinga bw'ivyuma yari Dieudonné Cubahiro hamwe na ingenieur Chang, nanje na Lidiane Ninahazwe. Nabategure nongera ndabashikiriza amakuru yacu no mugoro wa mushaka kongera kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook yacu ni VOA radio yacu, Instagram nuko nyene hamwe na Twitter. Ibiganiro vyacu mushobora kubisanga rero kuri izo mbuga zacu zitandukanye. Mubwire ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu, naho ubutaha.